iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryaraye ritangije inama y'iminsi itatu igamije gushaka imfashanyo y'abantu bavanywe mu byabo n'intambara, ubukene, itotezwa n'ibindi.
Ni ukuri turamanitse amaboko dusaba dukomana amashyi mudukura aha hantu. Iyo nama y'uno munsi n'ejo hagire kivuyemo cyerekeye impunzi ziri muri Tanzania.
Ikindi kibazo mbona mwokwiga n'ikindi kibazo cy'impfubyi, bamwe babanyuruje bagatwara abanyina babo na base.
Izo ni zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Nduta zivuga ku bibazo zifuza ko abateraniye mu nama i Geneve mu Busuwisi bakwigaho. Turananyarukira mu Burundi no mu Rwanda muri aya makuru, ntimujye kure naho mukanya. Reka ariko mugenzi wacu Alois Bigirimana abanza tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Turahera hamuri Leta Zimwe za Amerika. Umukuru w'umurwi w'abarepublikane muri Sena, Mitch McConnell, ejo ku munsi wa kabiri yaranse ivyasabwe na mugenzi we arongoye abademokrate muri Sena nyene, Chuck Schumer. Schumer yasavye abafasha bakomeye ba Perezida Donald Trump kwitaba mu kwezi kwa mbere gushikiriza ibyo bazi mu mburano ku byaha Trump yagirizwa. Shuma yashikirije ko Sena ibwirizwa kumviriza abategetsi bane bo muri leta ya Trump, barimwo umunyamabanga mukuru mu biro bya Perezida Mick Mulvaney, hamwe n'uwahoze ari umuhanuzi wa Perezida ku bibazo by'umutekano John Bolton. Abademokrate bavuga ko abategetsi bazi byinshi mu twigoro twa Trump ko gusaba Ukraine gutohoza ku mukeba wiwe muri politike Joe Biden, bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Inama nshingamateka yiganjemo abademokrate itekanya kuri uyu munsi wa gatatu gutora ikemeza cyangwa igahakana ibyaha bibiri nyamukuru Perezida Trump yagirizwa kuba yararenze kandi bishobora no gutuma ava ku butegetsi. Abahinga babona ko ibiganiro bya kidiplomasiya hagati ya Leta Zunze za Amerika na Korea ya Ruguru bishobora guhagarara burundu. Ni mu gihe Korea ya Ruguru yashikirije kwizorungika ikigendajuru cya misile kigenda ikirere kirekire nk'akaganuke izobirungikiye Amerika ka Noel. Muhinga muri Korea ya Ruguru Joshua Pollack yashikirije ko atakimenyetso kigaragara abona kwico gihugu gikeneye kuganira na Leta Zunze za Amerika muri iki gihe. Korea ya Ruguru yarongereje agasomborotso mu kugerageza misile 13 kuva mu kwezi kwa gatanu mu twigoro two kugondoza Amerika ngo igikure ko ibihano. Mu gihe Korea ya Ruguru yogerageza iyo misile canke ibisasu vya nuclear muri iki kiringo cya Noel, abahinga bibaza ko Amerika ishobora kwishyura ikoresheje ingufu za gisirikare.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, Perezida wa Sudan y'Umanuko Salva Kiir hamwe n'umukuru w'abarwanya leta Riek Machar baremeranije gushinga leta mfata kibanza y'ubumwe ukwezi kwa kabiri kw'ikiringo cya nyuma bihaye kutararangira. Izo ndongozi zibiri zasinye amasezerano mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2018 inyuma yo kuremerwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Leta Zunze za Amerika hamwe n'ishyirahamwe rihurikiyemwo ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika ryishinze iterambere IGAD. Perezida Kiir hamwe n'uwo yahoze ari cegera ciwe baraganiriye iminsi itatu ku murwa mukuru Juba muri iyi ndwi. Haruhande y'ivyo, Leta Zunze za Amerika yarafatiye ibihano abategetsi babiri ba Sudani y'Umanuko ku munsi wa mbere ku ruhara bagirizwa ko bagize kugira intambara ibandanye. Ibihumbi amajana by'abakozi ba leta barihereje amabarabara ku murwa mukuru w'Ubufaransa Paris hamwe no mu bindi bisagara bikomeye ejo ku munsi wa kabiri. Ni umunsi ugira 13 biyamiriza umugambi wa Perezida Emmanuel Macron wo guhindura bimwe mu itegeko ryo gukukuruka rimaze imyaka irenga 40. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati agereranya ko abantu bagereranywa ku 650,000 aribo bakoze imyirekano ku murwa mukuru Paris. Iryo hinyanyurwa ryayo mategeko rikura imyaka yo gukukuruka kuri 62 igashika kuri 64.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaravuganye na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ibibazo vya Libya, mu gihe Turukiya iri mu mwiteguro wo kurungika abasirikare muri ico gihugu catabaguwe n'intambara mu gihe byoba nkenerwa. Uburusiya bushikiriza ko bushigikiye igihugu kironderera umuti intambara yo muri Libya nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wa leta Dmitri Peskov. Mu kwezi guheze, Perezida wa Turukiya Erdogan niho yasinye amasezerano y'umutekano na leta ya Libya yavuye mu mwumvikano. Ayo masezerano avuga ko leta ya Tripoli ishobora gutuma ko abasirikare ba Turukiya muri Libya. Nayo sentare muri Pakistan ejo kuwa kabiri yaraciye urubanza Pervez Musharraf, yigeze kuba Perezida wa Pakistan, icyacu kubangamira igihugu imuhanisha igihano cyo gufa. N'ubwa mbere sentare muri Pakistan iburanisha ikanacira urubanza umusirikare yitwaje igikenye. Musharraf ari kwivuza i Dubai muri iki gihe yafashe ubutegetsi mu 1999. Icyo gikorwa cyabanje cyatangujwe gushyigikira.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyohere mu Burundi, aho ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga Folsk rivuga ko muri icyo gihugu hakomeje kurangwa kutihanganirana mu bya politike mu gihe hasigaye amezi 5 ngo amatora abe. Icyegeranyo cya Folsk kiravuga ko abamerewe nabi cyane ari abarwanashyaka b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda.
Raporo y'urunani rw'amashami yigenga Folsk yerekana ko ukutihanganiranira hagati y'abanyepolitiki badasanga ivyiyumviro kwarenze ihaniro. Ubwo runani rugwiriyemwo amashirahamwe yahunze igihugu ruvuga ko mu kwezi kumwe gusa kw'11 abantu hafi 60 bishwe, abandi barafungwa, imirima y'ibitoke y'abatavuga rumwe na leta iratemagurwa. Vitane Nshimirimana aserukira urwo runani avuga ko iyo ngendo ibangamira amatora y'imirije.
Uhere ku majambo avuga SNL zirasamburwa cyangwa ziraturigwa kugeza naho hariho abahasize ubuzima. Uwomengo uno munsi abantu batera bamenyera yuko umuntu umwe yapfunzwe, umuntu umwe akubiswa akavunwa, umuntu umwe yishwe katihabwa, yaba umwe baba babiri cyangwa batatu baba mbere barenze urugero kuko ntawe ufise uburenganzira bwo guboreza igufa mugenzi we. Aya matora niyabandanya ategurwa nk'uku bizoheza bibyara karambaraye bitume abarundi ndiri basubira bakazivuma bagahunga, binatume kandi abahesha.
Yamara bagenzi we bakorera mu gihugu nk'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama bavyamirira kure. Gerard Hakizimana arirongoye we wabona ko amatora ariko arategurwa neza.
Turemeza ko demokrasi mu gihugu yatsimbataye kandi turabona ko n'amatora ariko ategurwa neza. Turemeza ko ukwishya no kwizana bihari umurashyikiriza icashatse mu gihugu. Tukaca tugaruka duti muri demokrasi n'umwanya wo gushyikiriza imvugo zubaka atari imvugo z'impimbano.
Icyo bikoze raporo ya Folsk ivuga ko ababangamiwe n'uko kutihanganiranira mu bya politike ari imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Mu matohoza yabo abakekwa gukora ivyo n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ababangamiwe muri rusangi ni cyane cyane abo CNDD-FDD ibona yuko basoroma hamwe, na cyane cyane abantu bari muri uwo mugambwe wa senere barahandahana abanywanyi cyangwa baranabibana. Hariho n'indi migambwe izo za Frodebo, abari mu mugambwe MST, kandi hariho n'abahobwa ubwoko na cyane cyane abatutsi bamwe bari mu makambi y'impunzi kuva muri za 1993
kondwiheze umunyepolitike Anise Niyonkuru atwara umugambo SDP aherutse guhunguka nawe nyene yari yavuze ko abatavuga rumwe na leta atajambo bagifise mu gihugu yemeje ko n'icuka ca politike atari ciza na gato. Forikone F rimwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ntiryatevye kumwagiriza ko ariko aracafuze igihugu kandi ko ari wadashaka ihiganwa rya demokarasi.
Turanerekana ko ibyashikijwe n'uwo munyepolitiki biteye isoni, aho twanamusavye ko yokwisubira ko na cyane cyane agasaba ikungwa barundi kuko kujya gushikiriza ko igihugu urubuga rwa politiki rutariho kandi nawe ufise umugambwe waremerewe n'amategeko baranemeye kutaho gakoresha amanama abari ngendo kudashaka demokarasi, bikaboneka kandi ko akiri mu bagonzeye gutembagaza ubutegetsi byumvikana ko rata demokarasi ashaka.
Ku munsi wa mbere w'iyindwi icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarahamagawe n'abashingamateka kugira ngo asigure iyo ngendo yo kutihanganiranira bamwe mu bashingamateka babona ko yabanye ndanse. Gaston Sindimwo yatsiguye ko uruhara runini rufise abatware bo hasi badahagarika iyo ngendo.
Ariyo mukuru mutumba, ariyo musantere, uwo musantere cyangwa mukuru mutumba avuga ati jewe uko bigenda kose biza kuguma ni musantere, mukuru mutumba nawe avuga ati ntizi uko bigenda kose biza kuguma ni mukuru mutumba, agaca arengera akajamo n'ibigumbagumba agashaka kuhaguma ku nguvu atahagumye afashije n'abandi. Mbere tugasaba mbere abanyepolitiki namwebwe abashingamateka n'abakemuzamateka n'abanyepolitiki uyu mutima w'abantu bashobora kuganira mu budasa bwabo bakumva
amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba mu kwezi kwa gatanu kuza. Abahinga mu vya politike bemeza ko aya mezi atanu asigaye ari ikiringo kitoroshe kandi ariho abatware n'abanyepolitike bakwiye guhumuriza abanyagihugu bazovamwo amajwi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu Rwanda umuryango wa Madame Biyakishema Rachel ubarizwa mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'icyo gihugu uratabaza ubutegetsi ngo bufashe kumushakisha kuko iminsi ibaye icumi aburi urengero. Abo muryango we baravuga ko yagiye yitabye umuntu wagombaga kumwishyura amafaranga nyuma ntagaruke. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo maze ategura inkuru.
Yaba bo mu muryango ndetse n'abakorana na Madamu Biyakishema w'imyaka 41 y'amavuko babwiye Ijwi rya Amerika ko bamuheruka ku mugoroba w'itariki ya 7 y'uku kwezi turimo kwa 12 hari kuwa gatandatu ahagana mu masaha moya n'igice. Uwo bashakanye Ngabo Nziza Lazaro wari umaze igihe gito yimukiye mu karere ka Rubavu hamwe n'abana ariko umugore agasigari Rusizi ku mpamvu z'akazi k'ubudozi no gukodesha imyenda y'abageni asanzwe ahakorera yabwiye Ijwi rya Amerika uko yamenye amakuru y'ibura ry'umugore we.
Umwana babana hano mu rugo yaramutegereje aramubura, ubwo nuvuga ngo ntabwo yatashye iryo joro bamutegereje nk'uko ataha bisanzwe. Ubona baraduhamagara kuko bamuhamagaye kuri telefone ntiyitaba telefone ariko telefone igacamo ntayifate, biza kuba ngombwa yuko bavuga ati bw'uyu muntu tumuhamagara kaba iri gucamo ariko ntayifate kuko iri kose yagize ikibazo, bati reka duhamagare umugabo we. Bahita babitumenyesha habaye nka saa 12 n'igice za mu gitondo ku cyumweru tariki 8.
Ngabo Nziza avuga ko kuva ubwo yatangiye gufatikanya n'abavandimwe be ndetse n'ab'umugore we kumushakisha bahereye kubo bakorana. Amakuru yaje guhabwa n'umwe muri abo bakorana nayuko umugore we yahamagawe n'umuntu wari mu modoka iri rwagati mu mujyi wa Kamembe amubwira ngo nagenda mwishyure.
Bahamagaye barambwira ati twaratahanye dufunga mu masaha ya saa moya tekeko imvura yari iri kugwa nyinshi duhita dutandukana, atariko umusaza we yahise ambwira ngo hari undi muntu wundi bari kumwe n'umumama witwa Mama Prince ati yena niwe wabaza kuko niwe bakomezanyije. Nahise nkora ibishoboka byose kugira ngo uwo Mama Prince nawe numve amakuru atanga. Amakuru rero yampaye hisambwira ati yahamagawe n'inemero ntabasha guhita nsobanukirwa numvaga ijwi ari umuntu w'umudamu umuhamagaye ndamuhamagara amubwira ngo ihute mwishyure amafaranga yawe ati cyakora nabonye yihuta ajya ku modoka ati ntabwo iyo modoka nayimenye atari ko yirukanga kuko twari mu mujyi n'imvura iri kugwa mbona umuhamagaye ari ku modoka.
Aya makuru yose abavandimwe b'uyu mugore hamwe n'umugabo we bavuga ko bayashyikirije urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ndetse na polisi y'u Rwanda ngo babafashe gushakisha. Ikiyongera kuri ibyo, Ngabo nziza avuga ko telefone ngendanwa y'umugore we yagumye ku murongo ku buryo bayihamagaraga bigakunda ariko ntihagire uyitaba. Nawe yigira inama yo kujya ku biro bya kimwe mu bigo bishinzwe itumanaho ngo bamufashe gukurikirana aho yabiherereye. Aha bamutumye icyemezo gitangwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngo babone kubikora. Iki cyemezo nubwo yagisabye haba mu magambo ndetse no mu nyandiko avuga ko ntacyo yahawe.
Baradusubiza ngo icyari gihagije nuko bafashe mu maraporo tibura twabitanze muri raporo kuva byanditse mu gitabo atibura turabyohereza nta kibazo atahubwo mugiye namwe mukomeze mukurikirana yandi makuru yandi tujye duhanana amakuru. Ribu nta kintu yongeye kudusubiza.
Kugeza ubu abagize umuryango wa Madamu Biyakishema baravuga ko uretse kuba bahangayitse kubera kutamenya aho yabaherereye n'ingaruka z'icyuho cye mu muryango zatangiye kuba nyinshi.
Biraduhangayikishije cyane kuko twibaza uburyo abana bazabaho bikatuyobera mu gihe tutari twamubona. Twifuza ko ahantu yaba ari hose bishobotse yagaragara.
Mu rugo ubuzima bwarahagaze cyane ko urebye ariwe moteri y'urugo n'ubuvango nanye imbaraga nabaga mfite nazishyiraga handi kugira ngo turusheho kugira iterambere. Mu rugo hari bihungabana bitewe n'uko moteri yarahagaze.
Bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha uko zishoboye akaboneka.
Bamara kuhamenya natwe ubwacu bakahatumenyesha bakamutuzane natwe ubwacu tukamubona cyangwa yaba ari ikibazo yaba afitanye na leta nabona mu buryo bwisanzuye ariko bitagaragara nk'umuntu washimuzwe.
Mu gushaka kumenya aho dosiye yo gushakisha Madamu Biyakishema Rachel igeze, Ijwi rya Amerika yabajije Madame Marie Michel Umuhoza uvugira urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha hano mu Rwanda, adusubiza ko nka RIB bakiriye ikirego cyo gushakisha ariko iperereza rikorwa mu ibanga. Uretse ubudozi no kwambika abageni, uyu Biyakishema ngo nta kandi kazi yakoraga nta nako yigeze akora. Ni mu gihe umugabo wari rwiyemezamirimo mu bijyanye n'amashanyarazi mu karere ka Rubavu, ibyo yagiyemo avuye mu bumotari yamazemo igihe kirekire akorera aha mu karere ka Rusizi. Umuryango wa Madame Biyakishema uvuga ko nta muntu n'umwe bazi yaba yarafitanye ikibazo nawe haba mu baturanyi cyangwa se mu kazi. Bakavuga ko iminsi ihita ariko impungenge zabo ku buzima bwe zikomeza kwiyongera n'ingaruka ku muryango rugeretse. Ikibazo cy'abantu baburirwa irengero gikunze kumvikana hirya no hino mu Rwanda, inzego zishinzwe umutekano zikagaragaza ko nta makuru yabo nazo zifite. Icyakora hari bamwe muri bo bajya bagezwe imbere y'ubutabera, izo nzego zikavuga ko amakuru y'aho baherereye aba yarabanje kugirwa ibanga ku mpamvu z'amaperereza ku byaha baba bakurikiranweho. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu gihe inama mpuzamahanga ku kibazo cy'impunzi ikomeje i Geneve mu Busuwisi, impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania zifite icyo zifuza yuko yakwigaho. Umva uko zabibwiye mugenzi wacu James Joven.
Nk'ikintu turimo turabona kabisa nk'inama kumva imwo iraba ku cyerekeye impunzi, ndibaza yuko kabisa hiyo i Geneve kabisa murakwiye kukiga ko ikibazo cyacu turabona yuko ngaha amwikambi kandi duhangayitse, turareba ku kibazo kumwe tubayeho tukabona tubayeho. babayeho nabi mu kibazo ibibazo byo byo byose bije biza bitureba baratubeshera ngo tu hariyo ngo inkongo biki nibindi kandi ubwo mu kwinjira twarasatswe turagira gute mugabo kiza cyaricyo cyose kiza kitureba
mutugire yo nama muri mone muyabe ijambo moshika ko cyo kugira murabe ko mutukura hano tubahagorewe mu babyeyimo ya hano ayo tugowe tugira nitugira shinge na rugero kana muke uratubangamiye muvise hantu mwenge mubona yuko tuva hano muri no muriro turi mu muriro wakane wotsandi wokuri turi mu muriro watsandi wokuri murabe yo nama muri kumwe muri Geneve yuko mwodusabira kugira turabe hamwe twungururiza hano hantu haratubihiye turamerewe nabi gose mitima yacu hagaze kubiti nk'inyoni itugira yo dukirana tumira
iyo nama murimo i Geneve kwaguma mushimangire cyane gose ku kibazo cyerekeye impunzi ziri muri Tanzania bivanye nuko kwege ngaha turahicaye muga turagowe baga kituje ngo ibibazo bigabanuke muga kugera no munsi nta na kimwe kivako ukuvuga ko bitera byiyongera kuko n'iyo nama murimo turumva ko muri ko muri igikiba dosi wacu ahubwo nyabona murabo kuntu mugishimangira cyane gose kugira mutwunguruze mutuvane ngaha hanyuma natwe naho kugira ngo twumve ko twabona amahoro kuko dufise byinshi bitubabaje ngaha
jewe mu byukuri ikibazo kijyanye n'ubuzima bwacu nk'impunzi bwa mbere numva nshima cyane kuba numva ko hoba hari inama izokoranya kumbure abategetsi kumbure ba UN n'abandi n'andi mashirika kugira ngo bige ikibazo cyacu nk'impunzi icya mbere icyo nubivuga ko mu by'ukuri turavye ubuzima bwacu bw'uyu munsi n'ubw'iminsi irenganye kugeza aho byashitse abantu tukongera tugata igihugu tugahunga kugeza n'ubu ikibazo tukibona cya mbere nuko tugerageje kumviriza amaradiyo tugerageje kumviriza ibinyamakuru byo hirya no hino mu by'ukuri igihugu cyacu kugeza n'uyu munsi nta mutekano uriho nta nico duhirwa ku buryo bw'ubwo cyangwa igihe umuntu yoshobora kugira gute gusubira mu gihugu akagira amahoro bivanye nuko dukurikiranye ibiganiro byo hirya no hino no kuvuga umutekano wacu muri iki gihugu n'amakungu nta nawemera ikidutangaza rero kugeza n'ubu turatangara buruko bukeye ubumva Tanzania iduhimiriza idutwara gasa kisa kimoni dutahe nidutahe bo akaba ari bo babona umutekano n'amahoro yacu muri iki gihugu mugabo twebwe ataho tubona n'ubu tucumva bene wacu barara mu mashamba bafise umutekano muke ibiziga biracatogwa mu gihugu abantu baracicwa kuga n'ubu nico gituma tuvuga tuti nta kizere na kimwe dufite
none twebwe kwera ikibazo ibibazo byaturengeye none tumere gute bavyeyi bacu kandi ari mwebwe mutu mwatushize ngaha murebe kungene mwokwiga ku kibazo kiwacu niyo nama y'i Geneve kabisa murebe icyo kibazo cy'isoko cyahantu twokaba bamweho twigwariye n'imishishi twahora dukaba kwa gasoko none amasoko barabomoye ubu kabisa nivyo mbere mwanabonye bamwe bo baranabibonye ubisokoriragaragara nta kintu na kimwe ukandagiyemo ho wobuhuye n'ingorane no kukuvuna bakagushira iyo nyamusibya ikindi kibazo mbona mwokwiga n'ikindi kibazo cy'impfuvyi bamwe babanyuruje bagatwara abanyina babo nabase ubu uyi kibazo cy'impfuvyi abari ngaho nyene gusa ntibagira kepfo na ruguru none ubu kweri ngaha amurevye ikibazo cyabo kabisa nacyo murewe kumwe ne mukiga none bazovahe bazoja hehe
kugira ngo mudutabare aha nukuri turamanitse amaboko dusaba dukomana amashi mudukura ahantu iyo nama yuno munsi nejo hagire kivuyemo cyerekeye impunzi ziri muri Tanzania kandi mutwe mudufashe mutunyarukirize vuba na vuba kuko turaguye ngaha intwagwa ingwara nyinshi tutari dusanzwe tugwaye bivanye n'imirire mibi n'imibereho mibi mu minsi duhava tugenda nk'ibikoko atanagahozo dufise twambara nk'ubu leta ya Tanzania yumvise ati hari inama yicaye i Geneve iriko irakurikirana impunzi hoho baca barushirizaho kudufata nabi nyene gose kuko bibaza yuko mwanya n'umwanya tuvamo tubacika hanyuma kuko twege ngaha menga twaje kuburudandazwa
umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warutangiye impaka ku kirego kuri Perezida Donald Trump uyu munsi abadepite barakora itora ryo kukemeza cyangwa kucyanga Thomas Kamilindi aratubwira ibiteganyijwe
Mwaramutse neza, uyu munsi Donald Trump ashobora kuba president wa gatatu mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhamijwe ibyaha n'abadepite, ibyo bita impeachment mu Cyongereza. Koko rero umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urakora itora uyu munsi nyine ku kirego cyemejwe mu cyumweru gishize na komite y'uyu mutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutabera. President Trump ashinjwa ibyaha bibiri, gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Twibukiranyije impeachment ni igikorwa cy'urwego nshingamateka cyo gushyira ikirego ku mutegetsi wo hejuru wo murindi shami ry'ubutegetsi bw'igihugu, no kuvuga urwego nyubahiriza tegeko cyangwa urwego rw'ubucamanza. Impeachment twayigereranya n'ikirego umushinjacyaha yitegura gushyikiriza urukiko iyo anketi zarangiye neza. Ntabwo impeachment ivuze gukura umuntu ku butegetsi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impeachment iba ku rwego rw'igihugu no ku rwego rwa leta zigize igihugu. Turebere hamwe muri make cyane amateka magufi ku rwego rw'igihugu. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwawo history.house.gov, umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangiye amaperereza ya impeachment inshuro 64 kuva mu 1789 umwaka itegeko nshinga ry'igihugu ryemejwe. Muri izo nshuro 19 nizo zonyine zabyaye ikirego cyangwa se impeachment. Ku zindi zose 45 amaperereza yarangiye umutwe w'abadepite utemeje ikirego. Ku bantu 19 uyu mutwe w'abadepite wareze muri Sena, ibyaha byahamye 9 bose b'abacamanza bahita birukanwa ku mirimo yabo. Babiri basezeye ku kazi kabo Sena itaratangira kubaburanisha. 8 yarababuranishije ibagira bere. Aba bagizwe bere na Sena barimo abaperezida babiri, Andrew Johnson mu 1868 na Bill Clinton mu 1998, hanyuma Sena imugira umwere mu 1999. Perezida Richard Nixon we yeguye mu 1974, umutwe w'abadepite uri hafi cyane kumwemezaho ikirego. Impeachment ya mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku musenateri witwaga William Blount mu 1797. Mu byo abadepite bamureze harimo ibyaha bya ruswa. Sena yaramuburanishije ntiyabimuhamya, ariko iramwirukana. Urubanza rwe rwimakaje ihame ryanditse mu itegeko nshinga ko buri rwego rw'Inteko Ishinga Amategeko, Sena cyangwa umutwe w'abadepite, rwishyiriraho amabwiriza ngenderwaho yo kwihanira abarugize. Rushobora kwirukana umwe muri bo biganze bw'amajwi ya 2/3 by'abarugize. Ntabwo rero urwego rumwe rw'Inteko Ishinga Amategeko rushobora kubwira urundi ngo ni mwirukane uyu nguyu cyangwa se ngo ni mumuhane. Ku buryo utaha tuzarebera hamwe ibya impeachment ku rwego rwa za leta zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi, tubashimire ko mwahisemo gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika, kandi tubararikira gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bikurikira. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.